Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa mbere kwezi kwa gatandatu umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'umunsi.
Abo batatu rero bamaze gufatwa ejo ku mugoroba bahavuye berekana n'abandi bapfasoni batatu basanzwe bakora muri ico gikorwa, aba nabo bakabajejwe gukinjika. Bamaze gufatwa rero.
Uyo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ipolisi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza Thomas, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
Waramutse neza Frederic, namwe muteze amatwi Ijwi rya Amerika, mwabonye Imana ikingura. Inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi mu Budage, Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Angela Merkel babanje guhura ubwabo mbere y'uko inama nyakuri itangira ejo ku cyumweru. Bavuze ko ibihano byafatiwe Uburusiya byakoroshywa ari uko Uburusiya bwubahirije bidasubirwaho ubusugire bwa Ukraine n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu by'Uburayi bwunze ubumwe Donald Tusk nawe uri muri iyo nama ya G7 yatangaje ko umuryango ayobora na G7 ubwayo bose bafite umugambi udakuka wo gushyigikira Ukraine mu ntambara irwana n'inyeshyamba zigaruriye uburasirazuba bwayo. Ibihugu bya G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, hiyongereyeho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Uburusiya bwirukanwemo umwaka ushize kubera ibirego by'uko butera inkunga inyeshyamba zo mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko Moscow ihakana ibyo birego. Inama ya G7 yo mu Budage kandi yatumiye n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika: Muhammadu Buhari wa Nigeria, Ellen Sirleaf Johnson wa Liberia, Macky Sall wa Senegal, Beji Caid Essebsi wa Tunisia, Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini Zuma. Inama irarangira uyu munsi. Muri Iraq, ingabo z'igihugu zirimo ziratera intambwe ikomeye mu nzira yo kwambura Etat Islamique uruganda ruyungurura peteroli rwo mu mujyi wa Baiji mu majyaruguru y'igihugu. Ejo izo ngabo zigaruriye ibice byose bizengurutse urwo ruganda. Ejo kandi indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zarashe inshuro 11 ku birindiro bya Etat Islamique aho ngaho i Baiji, ndetse no mu mijyi ya Sinjar na Makmur nayo iri mu majyaruguru ya Iraq. Zarashe nanone kuri Etat Islamique izindi inshuro 11 muri Siriya, cyane cyane mu mijyi ya Kobani na Raqqa hari icyicaro gikuru cya Etat Islamique. Aho ari mu Budage mu nama ya G7, Perezida Obama agomba kwakira uyu munsi Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi kugira ngo bongere bungurane ibitekerezo mu rugamba rwo guhashya umutwe wa Etat Islamique. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron ejo yatangarije mu nama ya G7 mu Budage ko agiye kohereza abandi basirikari 125 muri Iraq guha imyitozo ingabo za Iraq, bazagenda biyongera ku bandi 150 basanzweyo. Usibye abo basirikari, Ubwongereza bufite n'indege z'intambara mu rugaga rurwanya Etat Islamique. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri Yemen, indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite zaraye zirashe ku cyicaro gikuru cy'inyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru Sana, zihitana abantu 44 barimo n'abasivili. Hagati aho, imishyikirano hagati y'abahuti na guverinoma ya Perezida Mansour Hadi wa Yemen uri mu buhungiro muri Arabia Saudite izatangira ku itariki ya 14 y'uku kwezi i Geneve mu Busuwisi, bahuzwa n'umuryango w'abibumbye. Indege z'intambara za Israeli zaraye zirashe mu majyaruguru ya Gaza igenzurwa n'umutwe wa Hamas. Israeli ivuga ko yivunaga ibisasu bya roket byari bimaze kuyigwaho bituruka muri Gaza. Nta bantu bavugwa ko baba barahitanywe n'ibyo bitero byose. Muri Turukiya, ishyaka rya Perezida Recep Tayyip Erdogan ishaka riharanira ubutabera n'iterambere bwa mbere mu myaka 13 rimaze ku butegetsi ryaraye ritakaje ubwiganze busesuye mu nteko ishinga amategeko ryabonye amajwi 44% yonyine gusa bityo umushinga wo guhindura itegeko nshinga ntugishobotse wari gutuma Perezida Erdogan yiha ububasha buhambaye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yiyamamaje arwanya uwo mugambi avuga ko wari kwica demokrasi bidasubirwaho. Naho muri tennis inkuba yaraye ikubise mu mukino wa nyuma mu irushanwa Roland Garros i Paris mu Faransa, umusuwisi Stanislas Wawrinka yaraye atsinze ku buryo butunguranye cyane nimero ya mbere ku isi umunyaserbia Novak Djokovic kuri set 6-1. Mu cyiciro cy'abagore igikombe cyatwawe ejo bundi kuwa gatandatu n'umunyamerika kazi w'icyamamare cyane Serena Williams watsinze ku nshuro ya 20 irushanwa bita Grand Chelem. Nshuti zacu rero muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane, turasubira.
Urakoze Tomase ku makuru uhejeje kudushikiriza. Igipolisi cy'Uburundi cyarafashe kuri wa gatandatu abantu n'ibintu kivuga ko ari ibigwanisho bikoreshwa n'abagira imyiyerekano. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yamenyesheje ko hafashwe n'igitansi cya ADC Kibiri cyatorezwa ko amafaranga yo gufasha abari mu myiyerekano. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Ejo igipolisi carafashe abagabo batatu bariko barazibira amabarabara bongera batoza abanyagihugu amafaranga ngo y'intererano. Bari bafise ico batorera kwa amafaranga kitansiye, hanyuma bakaba babwira ko ari amafaranga yo guterera kugira ngo babandanye imyiyerekano baze baragaburira abaje muri iyo myiyerekano.
Abo bafashwe kwa gatanu ngo baciye berekana abandi bakorana ari nabo bafashwe kuri uyu wa gatandatu mu gitondo aho nyene mu Kanyosha muri karitsiye ya Musama. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi.
Abo batatu rero bamaze gufatwa ejo ku mugoroba bahavuye berekana n'abandi bafasoni batatu basanzwe bakora muri ico gikorwa, aba nabo bakabajejwe gukinjika. Bamaze gufatwa rero bakaba bahavuye basakwa iwabo hacatogwa ibikoresho abo bari mu migumuko bari bagize iminsi bakoresha. Ivyo navyo akaba ari nk'ingorori amabi n'itopito yo kuzirasisha bahora barasisha abapolisi, harimo n'amapine by'abahora baturira mu ibarabara, harimo n'isefuriya abo bapfasoni bahora babatekeramo kandi baranabivuga ko ariko kazi bahora bakora muri iyi minsi, hamwe rero n'inkofero y'igipolisi.
Naho igipolisi kivuga ko bafata abantu baba bariko barazibira amabarabara aba mu makaritie aberamwe imyerekano, wo bavuga ko abapolisi binjira mu makaritie mwijoro bagafata abantu bari ku marondo bakabatwara ahantu hatazwi. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye arabihakana.
Ico ni kinyoma, abantu bafatwa mbere no vuga yuko nko muri iyi minsi ata benshi bariko barafatwa kuko nta myerekano iri kwira bangahe Bujumbura, ariko abafatwa muri iki gihe ahanini babagirizwa ko bakoze ivyaha bitandukanye ubisha utandukanye muri iki gihe cy'imyerekano. Murabizi neza ko hariho bari bafise ibigwanisho kandi babikoresheje bararasha abapolisi, barabateye amagrenade, barabateye aya makokteil Molotov, barabarashe n'aya matopito nyene twafashe uno munsi afise n'ingo bashizemo amabiye ingorori, kandi ivyo turafise ivyemezo ko turafise abapolisi bacu bakomeretse hari n'abapfuye.
Ariko umushikiranganje w'umutekano kuri uwo gatandatu mu kiganiro kubamenyesha makuru yamenyesheje ko inama nkuru y'umutekano isaba inzego z'umutekano kubuza amarondo y'abanyagi ugu batabifitiye uruhusha.
Ku nzego zijejwe umutekano zisabwe kubandanya zikizura haba ku murango canke mu ijoro kugira zibuze amarondo agigwa n'abanyagihugu baca bikinga agahumbezi mu guca canke bakazibira amabarabara, eka mbere no kugira ubundi bubisha tutibagiye gusahura bene gihugu birenganira mu mabarabara.
umushikiranganje Gabriel Nizigama yananatangaje ko inama nkuru y'umutekano ishimishwa no kugene umutekano muri rusangi ngo wifashe neza agasaba bigisha n'abanyeshure bo mu mashure mato nayisumbuye yo mu gisagara cha Bujumbura gusubira ku mirimo kuva kuri uwa mbere
kuvyerekeye amashure mato mato nayisumbuye acugaye inama nkuru y'umutekano irateye akamo abavyeyi abarezi hamwe n'abajejwe intwaro gufashanya kugira ayo mashure yugurure maze abarezi bashobore guheraheza programa y'umwaka
ariko ngo barababazwa no kubona abanyeshure bo muri kaminuza barase gusubira ku mirimo
kubijanye na kaminuza y'u Burundi inama nkuru ijejwe umutekano iranegura ko abanyeshuri batitavye akamo bari batewe mu gusubira mu buraro no mu vyigwa
mukamenya ko imiduga ibandanye turigwa abantu bakicwa abandi bakambugwa ivyabo mu gisagara cha Bujumbura co kimwe na hamwe mu ntara zo hagati mu gihugu na cane cane mu ntara z'umanuko bw'u Burundi I Bujumbura Tabita Mukamusoni idu ya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri iki gihe haravugwa ikibazo cingaruka mbi z'imyirekano ku badandaza bo mu bice byose by'igihugu mu kiganiro cacu giha ijambo abanyamanyu bi radio Ijwi rya Amerika twatumiye Richard Kiramunda Innocent Banu hamwe na Misigaro bayaze ku bibazo bitari bike reka dutangure kuri Richard Kiramunda kuri icyo kibazo cingaruka mbi y'imyirekano
icyo umuntu ashobora kuvuga nuko gusa iyo ngorane itarebonekezwa mu kibitoke ibirakomeye cyane 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 I Bujumbura aho abadandaza nabo nyene batagishobora kudandaza ibyashara byabo kandi n'abantu ntibaja ku kazi no kuvuga rero ko imishahara izogorana kuboneka no kuvuga kandi yuko n'abana ntibakija ku ishuri ubu rero turiko turegereza hafi turiko turarenza iminsi 40 iyo myerekano yewe igo ruhagarara ucubona yuko ubu muri aka kanya abanyabujumbura n'abarundi batari bake bo mu gihugu hagati baratanguye kuruha uko rero kuruha gutegwa nuko abanyepolitike bamwe abantu bo muri societe civile guverinema nabo mu mugambwe uri ku butegetsi badahuza ku bintu bari basanzwe bazi kandi bari basanzwe bapfa nico gituma rero twebwe icyo twifuriza uburundi uno munsi muri uyu mwanya ibintu bitameze neza na gatoyi kandi abantu barushe nuko byukuri bo kwicara bakayaga ibyo bintu badahuza namba bakagerageza kubitorera inyishu muri kahise ku Burundi harabaye ibiganiro byinshi harabaye ibiganiro by'Arusha harabaye ibyimo ibihi Dar es Salaam harabaye n'ibindi biganiro byinshi n'igihe cya independence cyo kuronka independence harabaye ibiganiro kugira u Burundi buronke independence yewe rero cyo mvuga ku gatwe kanje nuko barundi bo kwicara turumva yuko mu ndwi indwi igira itangure hazoba ibiganiro nukuri abarundi boja kumavi bakasenga nukuri abarundi batanzwe muri Imana kugira abo banyepolitike abo bantu muri societe civile abo bantu bahanganye muri iki gihe bagerageze bahe agahengwe abarundi basanzwe batari muri ibyo bintu
ico ni cyumviro cyiza cyane rwose
kuvuga cyane cyane kuri kurako kuri ibyo bintu byungene abarundi barushe igikuru umuntu ashobora kumenya nuko inyuma y'iminsi 40 n'ukuri abarundi bararusho
abarundi bararushe cyane gose ico kibazo nico tuhava tutandukira mu kanya ariko nashaka n'abandi bashingana turi kumwe ngahabagire ico bavuze ku ngaruka mbi cyane cyane kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu Richard Kiramunda yavuze abana batakija ku ishuri imishahara ishobora kubura eka n'abantu babura ibifungurwa mushi na Diomede Misigaro ikintu mubona cokorwa kugira ngo ibintu bihinduke abarundi basubire gutekanirwa niki
Frederic murakoze cyane twambwiye ko ramu twari kwatumviriza nk'abandamukije n'iyo Richard numva afite byumviro bizima abarundi kugira ngo baganire nta numwe abyanze mugabo gihe cyose abantu bariko baraganira umutereza guhagarika ibintu byo kudadaza no kuvuga iyo ushaka ko uganira n'umuntu ntabwo kwambi kuvuga ngo ivyo nshatse bitabaye ndabyanze
icyo kibazo munshiga nahe Diomede cereke ibiganiro turakigaruka ko nashaka tuvuge cyane cyane ku ngaruka icokorwa kugira izo ngaruka zose zihagarare
okay turabyo kuri abo abacuruzi bo mu cibitoke cyangwa abantu babaye I Bujumbura ibyo by'abacuruzi bafite ubwoba ntizigikora neza ntihakigenda bifite ingaruka mbi cyane cyane ku bantu bari mu gisagara cya Bujumbura. Ejo navuganye n'abantu batari bake bavuga ko ibintu byose ari injya ari biki byamaze kuduga nk'uko rero ishara bivuze abantu bararushe hageze uko abarundi bose baganira bakaraba inzira imwe kugira ngo tuve muri izo ngorane mu rwo ruhagarara utazi ruzodushikana. Nibaza ko rero n'abo banyeshuri vema birirwa cyangwa bajya amana tubonerwa ku mabarabara n'ibiki n'ibintu biteye isoni nibagire bicare atavuga rumwe na leta bicare mugabo nubwo uvuze kuza kubisubiramo bose bagende bavuga bati ni nawe tugiye kwicara reka rizaho kizovamo nubwo yarivuze mu rwanda bitakunze nta gishoboka.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko nabivuze tuhava tugaruka ko mushyira Innocent Bano nashaka namwe mugira icyo muvuze ku ngaruka zitangwe kwibonekeza ku buzima bw'umunyagihugu. Umunyagihugu yahora atekaniwe, umunyagihugu yahora afise ibyo afungura aja gusoma yidegemvya. Izo ngaruka twumva mu Cibitoke ziri ni Bujumbura eka ziri no mu ntara ya Kirundo ahantu hose ikintu icyimvuye mushikiriza kugira ngo ibintu bisure mu butungane n'iki
yumvira je nashikiriza nuko inzira zose ziko zirakoreshwa kugira amahoro ashobore kugaruka mu Burundi aricyo cyonyine gishobora guha agahengu ya Burundi. Ingorane zihari turabibona no bindi bihugu niyo habaye nk'ingorane, habaye ingorane zikomeye cyane cyane usanga n'igitoro kibura ugasanga bitabizanye ingaruka mbi kuri ibyo bihugu. No mu Burundi rero ntibitangaje ko hari ingorane zihari. Nibaza ko igikuru ruko aborondera inzira z'amahoro kugira ibyo binshi kubamo niho abarundi boronka agahengwa naho ibindi bishobora kubona kubera ngo bishobora kuba mu biganiro cyangwa bishobora kuba muri ibi. Igikuru ni uko inzira zose z'amahoro zashyigikirwa.
Tukiri ku makuru ya sport kandi dukurikire mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga Binini twumve ibivugwa. Reka dutangure kuri mugenzi wacu Desire Hatunimana ari mu Burundi.
Umugwi wa Ligeridic Burundi Academique warangije igano ry'Uburundi bwose uri mu kibanza cya kabiri nyuma ya Vitaro yatwaye igikombe cy'uno mwaka. Mu gikombe cy'umukuru w'igihugu waratsinzwe n'umugwi wa Olympic Star igitsindo kimwe ku busa, ariko uwo mugwi ucuronka amahirwe kubandanya kuko uri mu migwi ibiri yatsinzwe bike, gutyo uwo mugwi rero ubona kurokoka. Ariko rero ivyo ntivyabujiye yuko uwurongoye umugwi wa Ligeridic Burundi Academique ndi kuriyo David batazira marandura ari kumwe na komite yiwe bafashe ingingo yo gusezerera umumenyereza Ndayiragije Etienne yahora amenyereza uwo mugwi, kuko ngo mu mugwi wa Ligeridic Burundi Academique sivyo bari biteze uno mwaka ngo mugwi wabo wateza kugwanira ikibanza ca mbere mu bice vyose uwo mugwi uri kurahiganirwa. David ndi kuriyo akamenyesha yuko bafashe iyo ngingo kugira barabe ko mwakuza uwo mugwi wasubira mu kibanza cawo.
Twebwe umurazi yo kumwakuza twe twatwaye ibikombe byose, ubu naho turi muri championnat turi aba kabiri, hanyuma ku umukimenyeza twamwirukanye kumwirukana mugabo no guhindura mugabo sinkuru yo kubesha sinkuru yo mwibarabara twamuhinduye. Hanyuma ivyo murabizi yuko ama equipe yose abikora kandi bivanye n'imvo zimwe zimwe. Ego nuko mwebwe mubizi murashobora kuvuga muti murirukanye mufitaniye kontra n'umumenyereza muravugana muti turashimana cyane dushimane mugabo ubu rero twebwe twahisemo yuko twahindura umumenyereza turavye ingene umugabo wa Lidia Lidi kumeze wifashe uburyo ufise n'abakinyi, hanyuma tukabona yuko uyu mwaka tutashezira yoye.
Imigwi rero yaronse uburenganzira bwo kubandanya mu gice cya kane gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ni Interstar, Vitaro, Atletico, Academicite, Olympic Star, Message Ngozi, hace yongera ko rero imigwi ya Lidia Lidic Burundi Academique na Nyanza United. Iyo migwi rero uko ari umunani harimwo umugwi wa Academicite warangije higanwa ry'u Burundi uri mu kibanza cya nyuma, ariko muri kino gihe ukaba n'umugwi wifashe ujejwe ubuhinga muri uwo mugwi akaba tumenyesheje yuko mu gice cya kabiri cy'higanwa babonye uburyo bukomeye bwo kubaka umugwi wabo, kandi ngo barizeye yuko n'igikombe cy'umukuru w'igihugu bashobora kugitahukana.
Uwuye dufise abakinyi bamenyere bakora amenyerana abakinyi twabwiye ko eta ekipe nimwe ishobora kubakanga muri Premier Division. Niyo misi heze na abakinyi bamenyeranye twakira ekipe cyo turashira ikipe twabakinyi twashira hamwe tubereka yuko ubuhinga tubereka yuko bushoboka turi kuri stade ushobora gutsinda ikipe yose ubu integro dufise ikombe cy'umukuru igihugu dushaka tugitware ama bishobotse twikare n'umundi buhinga imbere muce cyakaba cyihiganwa ibintu byarahindutse uko tumaze kubona yuko gice ca mbere nyene duhejeje ati atari not dufise atari sind of dufise iki cyakaba cyihiganwa cyo duhindura mu kenyuro duhindura tumaze guhindura mu kenyuro abakinyi baratwumva abakinyi twe bashiramo yuko bateze uko gukoresha ingufu zikomeye zikomeye gose hama nawe tumwanutse turabona ko ekipe simbi tuza kwiduza mu mwanya mutoyi
tuamenyeshe yuko igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umwaka uheze cyatabukanywe n'umugwi wa Didactic Burundi Academic utsinze Message Ngozi urukino rwa nyuma rukaba rwabereye mu ntara ya Bururi twamenyeshe yuko utwaye icyo gikombe aca serukira Burundi mu higanwa rya Afrika y'imigwi yatwaye ibikombe wabo abakinyi 18 nibo bafashe urugendo kuri no w'Imana bagana igihugu cya Senegal aho bagiye gukina urukino bazotana mu mitwe n'icyo gihugu cya Senegal i Dakar ku munsi wa gatandatu tariki 13 muntumbero yo kurondera imigwi izokina ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi Coupe d'Afrique des Nations yo mwaka 2017 umugwi serukira gihugu w'u Burundi wafashe urwo rugendo ahanini ugizwe n'abakinyi bakina mu Burundi na cyane cyane abo umugwi wa Vitaro abakinyi basanzwe bakina hanze y'u Burundi hagiye babiri batarenga ariko abatari bake bakibaze gituma abakenye nka Saido nibazonkiza Papi Fati Frederic Ndayisenga Seremane Yamin Dikumana nabandi bakenye basanzwe bakina mu bihugu vya Buraya batahamagawe kandi bari bitumwa ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi abatari bake rero twaganiriye bakabamenyesha yuko mu gihe atutahukana insinzi bizahava bimugora mu rukino zokina mu Burundi kuko babona yuko uwo mumenyereza azoba yaje gusenyera umugwi w'intamba mu rugamba aho kuwubaka twamenyesha yuko umugwi w'intamba mu rugamba utarigera ukina igikombe cya Afrika n'umunsi n'umwe kiretse ico batarenze imyaka 20 aho Burundi mwaka w'1995 bwakinye mbere igikombe c'isi yose Desiratungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihe abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika babandanya gukora kugira bahagarike uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi mu Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye gutera kamo Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kugira yubahirize ingingo y'amasezerano ya Arusha itegekanye ibiringo by'umukuru w'igihugu kugira umutekano ugaruke mu Burundi no gutuma igihugu cy'u Burundi cyogorora inyuma y'indwi zitari nke z'uruhagarara n'ubwicanyi. Mu gihe ingingo yiwe idahuriweko na bose yo kurondera ikindi kiringo igeramiye ubutunzi n'intambwe mu nzira ya demokrasi mu Burundi, Perezida Nkurunziza ategereza kwiyumvira kugenda kugerageza kuguma ku butegetsi kwiwe bizogira ingaruka kuri kazoza k'igihugu ciwe n'ibintu byiza yakoze yo kwibukirwa ko abategetsi b'ibihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya hamwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma barabonanye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cya Tanzania, aho baganiye uruhagarara ruri mu Burundi inyuma y'inama yari yabaye imbere yaho ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Basavye kwigiza inyuma amatora n'ibiburiburi mu kiringo cy'ukwezi n'igice kugira bitume ibikenewe kugira haba amatora no kwaka ibigwanisho imikangara y'abagwanyi bavyitwaje bibe byashitswe ko imyirekano yadutse mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa kane mu kwishura ku ngingo ya Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yo kwitoza mu kindi kiringo mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu. Ababigwanya bavuga ko binyuranye n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yagize uruhara rukomeye cyane mu guhagarika ingwano yamaze imyaka 13 mu Burundi. Aho Leta ya Amerika ihagaze haracyari uko amasezerano ya Arusha ategerezwa kubahirizwa ku kurenga kuri ayo masezerano ko ariko kose bigiramira bikomeye umutekano w'u Burundi. Ibikenewe kugira haba amatora mu mwidegembyo ku mugaragaro kandi yizigiwe ntibihari muri iki gihe kubera abanyepolitiki batagira aho bavugira. Itangazamakuru ryigenga ryugawe kandi hari amakuru abandanya avuga ku bwicanyi no gutera ubwoba abantu bigigwa n'abagwanyi b'imikangara bitwaje ibigwanisho b'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo ntibijanye n'ingendo y'igihugu kirangwa na demokrasi cyane cyane igihugu cimirije amatora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose zegwa n'ibibazo byo mu Burundi hamwe n'ibihugu byo mu karere kwihangana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kubandanya gushigikira utwigoro tw'amahoro tubandanya mu mugambi wo gutora inyishu yisunga amasezerano ya Arusha no kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma haba umutekano muke cyangwa bikageramira amategeko mu Burundi.
Iryo ryari jambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya turasozera makuru yacu kuri iyi saha, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Thomas.
Urakoze Frederic. Inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi G7 iteraniye mu Budage mbere y'uko ifungurwa ejo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye na Minisitiri w'Intebe w'Ubudage mu by'umwihariko mu kigano cy'umwihariko. Bavuze ko ibihano byafatiwe Uburusiya byakoroshwa ari uko Uburusiya bwubahirije ubusugire bwa Ukraine ku buryo budasubirwaho, kandi n'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Ukraine, amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Ibihugu bya G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, hakiyongeraho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Uburusiya bwirukanwe muri iyo nama umwaka ushize. Inama ya G7 yo mu Budage yatumiye kandi n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika: Nigeria, Liberia, Senegal, Tunisia, Afrika y'Epfo, Ethiopia, n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango w'Afrika yunze ubumwe, Nkosazana Dlamini Zuma. Inama irarangira uyu munsi. Aho ari mu Budage muri iyo nama ya G7, Perezida Obama agomba kwakira uyu munsi Minisitiri w'Intebe wa Iraq, Haider al-Abadi, kugira ngo bongere bungurane ibitekerezo ku rugamba rwo guhashya umutwe wa Leta Islamique. Naho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza David Cameron nawe yatangarije muri G7 ko agiye kohereza abandi basirikare 125 muri Iraq bo guha imyitozo ingabo za Iraq, bazagenda biyongera ku bandi 150 basanzweyo, ndetse n'indege Ubwongereza bufite mu ntambara y'urugaga rurwanya Leta Islamique. Muri Yemen, indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na Arabia Saudite zaraye zirashe ku cyicaro gikuru cy'inyeshyamba z'abahuti mu murwa mukuru Sana, zihitana abantu 44 barimo abasivili. Naho muri Turikiya, Perezida Tayyip Erdogan yaraye atsinzwe mu matora, ntabwo yabashije kubona ubwiganze busesuye nk'uko yabishakaga. Ndabashimiye, turasubira.
Mwese mkunda iladio ishbija Amerikari gani ya tuwateguli mwusi igal kuingaha. Tuboneho kandi ya kanya kukushimi la engineer ya dufashe mungiabu iziuma. Hamngi na wa dufashe kwegiranya iligani ino tuwateguli kuli mikromu alikumu na Federica Munikije. Ama kuna yu mwashikijwe na Thomas Kamilindi mwakoze kudu tega matukui. Mukanya kandi nukufuga isa moya na saa mbili zongi tondo. Turu washikiza makuru. Turu ongila kandi tuwashikiza makuru isa kumi hamwe na saa kumi na zivirizo kumuhingamu. Nimu tangwe kandi kumakudu sandu tuwashikiza. Isa moya nigiche mukurindira turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Naramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Ni Edirwemo basuhuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi twateguriye ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi igihugu cy'u Burundi cyugarijwe n'ibibazo bya politike bishingiye hanini ku mugambi w'umukuru w'igihugu wo gushaka kongera kwiyamamariza indi manda mu matora ateganyijwe muri uku kwezi kwa gatandatu. Iminsi irenga 40 imaze gushira abatifuza ko Perezida Petro Nkurunziza yongera kwiyamamariza kuba Perezida bigaragambya mu duce dutandukanye tw'umurwa mukuru Bujumbura na hamwe mu ntara z'igihugu. Ibyo bibazo bishingiye kuri politike bimaze kandi gutuma Abarundi barenga 100,000 bahunga igihugu cyabo, abanyapolitike batari bake nabo barahunze, abatarahunze bakomeje kuba mu bwihisho. Amwe mu maradiyo yigenga yaratwitswe, ayandi arafungwa, tutibagiwe abandi bantu barenga 20 bamaze kwicwa biturutse ku myigaragambyo. Ibyo bibazo nabyo kandi byanatumye inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'Uburasirazuba ifata umwanzuro w'uko amatora mu Burundi yigizwayo nibura iminsi 45 kugira ngo bimwe muri ibyo bibazo bishobore gushakirwa umuti. Mu kiganiro cya none navuganye na bamwe mu banyapolitike ba hano mu Burundi barimo Wirinyamitwe, umujyanama mu by'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu, na Bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka FNL ritemewe na leta. Mu gutangira nabajije Bwana Wirinyamitwe icyabona abo bose badashyigikiye ko Perezida Nkurunziza yongera kwiyamamaza badasobanukiwe.
Icyo batumva nuko batabanza kwinjira muri kahise kacu barabi Burundi aho bwaje buva naho bugeze, nuko bose bavuga bati nk'umukuru w'igihugu hari ko yatowe mu 2005 akongera gatorwa mu 2010 arakwije ibiringo. Uraba neza ibyizwa shingiro rya cico rivuga, mbega iyo uhari ubu 2005 aha yo hamaze amezi make kati ndatanze imihoho uwamukurikira yari gushikana ikihe kiringo nyari kurenza 2010 nubwo uyu yotanze imihoho ubundi hakaza ubundi nubwo hoje ubundi nuko hoje ubundi nubwo ho basigaye amezi 3 canke 4 uwategeza kuhaja yomaze gusa ikirengo cyo gushika 2010. Nuko uvuga rero yuko ibyizwa shingiro byatangwe kuja mu ngiro mu ngingo ryayo ya 96 ivuga yuko abarundi bitorera umukuru w'igihugu akabashobora kwitoza ubugira kabiri gusa atuye kuyongeza mu 2010 akaba ariho uhari ubu yitoje. Ibyo abantu boje muri kahise kacu bagasoma amategeko yacu neza babita uye twoba yo baramarame,
ariko ikibazo gihari nuko n'abarundi bwabo abatavuga rumwe na leta nabo baravuga ngo ntakwiye kuba yiyamamaza muri uyu mwanya.
Turi muri demokrasi nibisanzwe ko haboneka ubushigikiri iki cyangwa iki, abantu muri demokrasi ntibahuza ntibahuriza kuri byose. Icyo twabwira rero nikihe nuko iyo hariho abatabishima abatabikenguruka abantu baje mu matora hanyuma bakamwereka yuko batamushima ari benshi agatsindirwa amatora hakaboneka ubundi. Nico no babwira
ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ariko bose ko babibona, ahubwo bakavuga ko Perezida Nkurunziza n'ishyaka rye riri ku butegetsi rya CNDD-FDD barimo kwica amategeko.
Uravye ingorane aho zizanana ni kubera agatima ko kwigungira ko umukuru w'igihugu n'umugambi we CNDD-FDD bigaragara yuko bo bashaka ko iby'igihugu bibi byiwabo igihugu bakumva yuko menga cyoba nk'itongo ryabo ikibari cyabo aho bashaka gukora ibyo bashaka. Ibyo bigace bigaragara kuko bo badashaka yuko amategeko yokurikizwa cyo kime kuri bose bagashaka yuko haba umwana n'ikinono. Uyu munsi rero tugeze ahantu ndovuga nini nko mu mayira abiri bisaba yuko umenya iyo uja kubandanya uje imbere canke kukatira iburyo canke wafu Icyo bakiza rero kugira ngo ibi byose bifate inzira nziza kuko abantu bari ko baritegura kugira ngo tuje mu matora nkuko tumenyere yuko buri myaka 5 kuva mu 2005 tuje mu matora icyari kibereye kwa ruko umukuru w'igihugu kandi byo twarabimusabye kuva kare n'ubu turabimusaba turamwinginga tutabwizwa kumwinginga kuko ibwirizwa shingiro riratomoye amasezerano yarashatomoye nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ibyifuzo byiwe byo gusubira kuja kwitoza abikura mu mutwe akabifuta neza akabikavamo kandi byo nabamushigikiye mu mugambwe wiwe nabo nyene bakumva yuko atakibanza afise cyo guhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu muri uno mwaka ubugira gatatu ko bidashoboka icyo ikimwe arebe ndiro jo byo cyabijanirana n'ico uyu munsi abarundi babayeho mu bihuha amasami 2008 kuri 2008 nta umenya ikiriko kiravugwa iko ari cyukuri cyane ko atari cyukuri ku buryo bibandanije gutyo n'igihugu gishobora kugwa mu kaga aho rero ico bakiza nuko amaradio igipolisi cyaturiye nuko leta yo kuri bishoboka byose ikashumbisha bikashumbusha bene amaradio bakagura ibindi byuma hanyuma amakuru akasubira agatangwa ibiganiro bigatangwa ukuri kwamye tukamenya ibiba hijya no hino mu gihugu birakenewe kandi yuko nkuko byasabwe n'abakuru b'ibihugu ko ibigwanisho biri mu gwaruka bivayo kuko turafise abasirikare turafise abapolisi naho nya abapolisi imwe n'imwe bibagorwa ukamenga bagomba kwigenza nk'abanyamugambwe mugabo barahari n'ugwego turagwemera utugorane bafise twokosorwa mugabo ntibikenewe yuko hari abandi bantu baje gukora icyo gikorwa cy'umutekano kandi dufise inzego ziyemewe n'amategeko zizwi na bose ziri ngaho ariko rero kubera yuko kumvo z'inyifato yabo amatora tugiye kujamwo nta mutekano tuyabonamwo byarase yuko tujya no kugira imyiyamamazo birasaba yuko hagira ingabo ziza gufasha muri icyo gikorwa cyo gukora ibyo bigwanisho muri ubwo gwaruka no guhagarakira umutekano w'abatavuga rumwe na leta kugira ngo natwe dushobore kujya mu myiyamamazo nk'abandi noneho tuze tujye mu matora twese abantu bose bumva yuko bashoboye gushika hirya no hino bagasigura imigabo n'imigambi yabo hariyo kandi ikindi leta ibwirizwa gukora nuko abahunze aho kugwa bishoboka byose kugira ngo nabo bashobore gutahuka ayo matora azogere nabo bashobora gutora indongozi zabo hanyuma rero n'ikindi kibazo cyanagoye cyane Sende David de kuva mu ntango nuko batigeze bumva yuko gutandukana mu byiyumviro ari ikintu cyiza bagashaka ngo abantu bose bashigikire ibyo bakora naho n'ibyiza sinzi ko ari na byinshi nimba atari ko ari nibyo baba barashobora gukora bagashaka tubashigikire mu bunyonyizi tubashigikire muri ibi biture byabaye ndanse mu busuma no mu bindi byose byaranze intwaro yabo kuva mu 2005 kandi bidashoboka akamaro k'abatavuga rumwe na leta nako gukebura leta nako kuvuga ibitagenda neza kugira ngo abari ku ntwaro bashobore kubikosora twebwe rero twakoze icyo twateza gukora kandi tuzobana tubikora n'uwundi azotwara bizomera gucya abantu bazovuga bazomukebura arihangana vyemere rero ukutihanganiranira rero byagaragaye rero muri CNDD-FDD no kwa president Nkurunziza wenyine ubwiwe niba bihindure niba hindura ingendo
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro dusangira ijambo kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington mu kirundi n'ikinyarwanda. Nkuko twabikomojeho, inama yateraniye Dar es Salaam mu myanzuro yayo yasabye ko amatora yigizwayo nibura iminsi 45, ko impunzi zitaha, imitwe ifite ibirwanyisho ikamburwa intwaro, hanyuma hakabona kuba amatora abantu bose bumva bisanzuyemo. Nabajije bwana Wirinyamitwe niba ibyo byose leta izaba yarabishize mu bikorwa.
Leta y'u Burundi isanzwe yaranabikoze cyane kugira ngo amatora agende neza. Nivyo abakuru bihugu bakarere barabisavye, murazi ko turi mu muryango umwe. Uyu muryango rero iyo abo muri kamwe mu muryango baguhaye impanuro urazemera hanyuma ukazishira mu ngiro. Rero ivyo vyo gukura ibirwandisha abanyagihugu dusanzwe leta y'u Burundi yabitanguje kera. Hariho umugambi wo gukura ibirwandisha abanyagihugu watumye dukura ibirwandisho birenga 100,000 gushika ubu. Ni ukuvuga yuko ibirwandisho biri mu banyagihugu atafitiye uburenganzira bitegerezwa kuhava. Nibyo twarabonye igihe caba cy'imyerekano idasanzwe yarimwo n'ubwicanyi n'ubukozi bwa nabi. Twarabonye yuko hariho nk'abantu bakomerekejwe n'ibisasu. Twarabonye yuko nk'abapolisi hari abakomerekejwe n'amagrenade, hari abarashwe. Ni ukuvuga yuko mu basivili hashobora kuba hari abantu bafise ibigwanisho tutaravye umugambwe barimo. Leta y'u Burundi ishobora kwemera ko hagira umusivili ashobora kuba afise ikigwanisho atabifitiye uburenganzira. Ivyo ntibishoboka. Nicyo gituma rero leta ikora iko ishoboye kugira ngo ikure mu banyagihugu, hanyuma ibyo kugutahana impunzi navyo leta irikera bikora, ngerageza gutahana impunzi zagiye zihunga ibihuha ko ntamu yakomeretse, nta wabuze wiwe, nta wabomorewe inzu, bahunze ibihuha. Ubu tuvuga yuko impunzi zirenga 40,000 zimaze kugaruka mu gihugu. Turindira rero yuko nabandi bushobora gufata inzira bagaruka, kuko tubabwira tuti naheza hasumba muhira. Amagogo barimwo hanze y'igihugu aratubabaza, arabaza leta, leta ikivuza yuko bose bugaruka kigo twubaka igihugu cy'u Burundi tucubakire hamwe. Amatora burya twarahejeje kuyategura, none munsi tuvugana hataza kuba habaye amatora kuko byose bya byateguwe yari kuba. Ariko ko inchuti n'abagenzi bakarere bavuze bati nimwe muregezayo, ko hariho abanyepolitike bamwe batashoboye kuja mu myiyamamazo ngo bitegure amatora, tukibaza yuko ubu bashobora guca baza, byo bavyiza bashobora kuza. Amatora yaramaze gutegurwa iyo minsi 45 ni nko kurindira gusa, nayo ubundi amatora yarateguwe kandi nta ngorane. Utu tuntu rero duke twaba tubuze dusigaye twuko abantu bokumva ibintu kumwe, nibaza yuko ari byo leta igiye gukora kugira ngo abantu babandanye bari mutora.
Hari ibiganiro byari bimaze iminsi biba hagati ya leta, hagati kimwe na abatavuga rumwe na leta na societe civile, kugira ngo mube mwashakira ibisubizo bimwe mu bibazo bya politiki Burundi burimo muri iyi minsi. Ibyo biganiro biheruka kuba ngira ngo mbere y'uko iriya nama y'abakuru b'ibihugu biteranira i Dar es Salaam. Ku munsi w'ejo twumvise itangazo rivuga ko bamwe mu batavuga rumwe na leta basabye umunyamabanga mukuru wa Ban Ki-moon kuba yahindura Bwana Serge Nitwa wari umaze iminsi asa nkaho nawe afasha kugira ngo ibiganiro bikomeze. Icyo kintu bakavuga ko ngo ashobora kuba abogamiye kuri guverinoma n'ishyaka riri ku butegetsi, mwebwe niko mubibona?
Ngira ngo ni uko batatahuye neza ibyo twarimo, babigereranije n'ibiganiro bimwe byita negotiation, ku buryo umuntu yohava yibaza ko uwitwa Saidi Jinit yoba ari nk'umuhuza. Oya, Saidi Jinit yaje nk'umufasha, yaje nk'umuntu aje gufasha Abarundi. Ivyo biganiro twarimwo ni biganiro bisa n'ivyo leta yama itunganya biciye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, canke biciye muri wa mugwi wa mahu kuganira ari w'abanyamigambwe ari wo forum des partis politiques. Ivyo byose vyamye bihari yuko imigambwe ihura ikaganira, abari muri societe civile bakavugana, ivyo biganiro vyamaho. Mugabo rero Saidi Jinit yari kumwe kuko nuwa nishira mu muzama kungoni, yari kumwe n'ubumwe bwa Buraya bwa Afrika, yari kumwe n'uri wa karere n'abakarere ka EAC, yari kumwe nabo muri komeza nabo muri wa muryango Sirger. Ubwo rero n'abantu baje kudufasha gusa bati komwe ko muraganira reka tuze tubafashe mugabo si sabahuza baje ngo nuko vyanse ko tuvugana mu byo ibiganiro n'ivyo barundi dushaka kubananya tuvugana nk'abarundi mugabo ni ibintu byabaye nk'ibintwenze kumva yuko abantu bavuga ngo naka ntitumushaka kandi atari numuhuza ari umuntu ari ku kazi kiwe yaje gusaka gutanga intererano kugira ngo dushobore kuganira tugire ico dushitse ko cubaka igihugu nayo ubundi nta simishikirano ni ibiganiro nk'ibyo twatumaze igihe dukora byo kugira ngo turonke amatora ameze neza atagira kanenge.
Kuri ubu abatavuga rumwe na leta bavuga ko batazasubira muri ibyo biganiro ngo kuko basanga Bwana Genit abogamiye ku ruhande rwa leta. Kuri Bwana Rwasa ngo birasanzwe abantu kwanga umuhuza.
Ibyo kumbure si ibintu byotangaza abantu ni bisanzwe mu bintu by'ibiganiro ibyo aribyo byose aragushaka kubaho kwinubana abantu no gusaba yuko nk'umuntu mugihe bamwinubye yuko bo muhindura ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Bo narabyumvise yuko habaye urwandiko rusa nubwo ECM mugabo muri iyo nama sionari yindi ariko nizera yuko abantu nimba bageze aho bafata ingingo nk'iyo ivyo ryo byose ku neza y'ibyo biganiro nibaza yuko bo muhindura kuko yo umuntu atizewe ntibeza ngo bitange inyishu y'ibibazo baba ariko bararondera bombo muhindura hanyuma abantu bakagerageza gushiramo ishaka mu byo bakora niha bimwe ibintu byo kurondera gutegana imitego cyane ibintu by'amacenga nibaza yuko inyishu zoboneka kandi bigatuma uyu mwuka utameze neza uba mwiza noneho abantu tukaja amatora ibintu bimeze neza ariko cyane cyane leta igomba kugira kigoro kuko niyo biriko birava ko byose umukuru w'igihugu niwe wa mbere nubwira notera kam icyo kiringa ari kararondera kwizigitira ko atanu mugamba avuga agomba kurangurira abarundi ntamvu nimwe gifise uwo mugambwe wiwe hageze kuja mu bantu atanu mugamba uvuga uko avuga gusa ngo hari habaye ngo hirikwa ry'ubutegetsi ngo Imana irakinga nibagira kigoro barondera umundi mukandida kandi bumve yuko amatora ntagomba kuba ikintu bafata nk'igikinisho amatora agomba kudufasha kunwana nk'abarundi ntagomba kudutandukanya bobo amatora y'iwabo bayaharura mu nzira yo gutandukanya abarundi ngo bikunde baze bahore ku ngoma ibihe byinshi ibihe birebire ibyo nabyo nacyo bidumarira kuko muri demokarasi ni ibisikanya rishobora kuba buri myaka itanu washimije abantu washaka kongegwa mugabe inyuma y'imyaka cumi ubwirizo kubisa abandi nawe uburi umugambwe bishitse ugatorwa kabiri gatatu kane gatanu ni byiza mugabo kandi nturondere gutorwa biciye mu buriganya biciye no mu ngimba kuko ibiriko birakogwa no munsi urabona ko ari abantu barashaka kuguma ku butegetsi mugabo biciye mu guhonyanga kw'amategeko
kana agatorwa sa iriya minsi 45 inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba yatanze ikavuga ko impunzi zigomba kuba zacuwe mitwe yitwaje intwaro igomba kuba yazambuwe kuri wowe urabona iyo minsi 45 amatora azaba
bo baravuze bati nimiburi yuri minsi 45 ijya minsi 45 ugiye kubiraba kubibazo bihari uvuga ati ni mike cyane ariko hari ishaka iyo minsi irahagije kugira ngo ibibazo bibe byavuye mu nzira kimwe cyo nuko hari ibibazo ubona nawe yuko leta y'u Burundi itoshobora nk'ikibazo cyo gukora ibirwanisho mu rugo rwaruka ntabishobora mu gihe nyine ifise uruhara mu kubitanga mu gihe nyine ibakingira ikibaba mu gihe nyine yirabira hirya bagakora ibyo bashaka amategeko kamenga ntabaho kuri bo ndavyo ushobora nicyo gituma tuvuga tuti kandi nimba ntihenze mu ngingo ya 10 mu itangazo rya bajya bakuru b'ihugu bari basohoye umenga baravuga ko nimba ari ya 10 cyangwa 11 umenga baravuga yuko nabo bazoguma hafi y'u Burundi bagahamagarira n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gufasha kugira ngo izo ngingo zishobore kuja mu ngiro bisigura ko n'ikibazo nk'ico cinkora mutima nimba leta yacu itokishoboza birakeneye ingabo mva makungu zo gufasha kwaka ibyo bigwanisho abo bantu abo nabo izo ngabo ni ikibazo abantu bokumvikana ko hanyuma zikaza ndetse zonafasha no mu gushoboza kuboneka umutekano ku batavuga rumwe na leta mu myiyamamazo y'amatora no gucungera ayo matora kuko uyu munsi jiwe nubwira ko zishobora kwizera yuko amatora azocungerwa neza n'abapolisi twabonye hari imbonera kure zambara impuzu zabo zigatwara inkoho nkabo cyane zikambara niba nashaka n'impuzu za gisirikare zigatwara ibigwanisho bisa n'ibyizo ngabo z'igihugu zifise ayo matora kwizera ko azobacungerewe neza biragoye izo ngabo mva makungu zofasha muri icyo gikorwa.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Muri yo nama y'i Dar es Salaam benshi mu batavuga rumwe na leta basa nkaho batishimiye imyanzuro yafashe kuko itigeze ngo isuzuma cyangwa ifate umwanzuro ku cyifuzo cya President Pierre Nkurunziza cyo gushaka guhatanira indi manda. Agathon Rwasa nawe ari muri abo basanga icyo kibazo cyari gikwiriye kuba cyarafashweho umwanzuro.
Yego nibyo wore wese yari yitize yuko bavuga bati ikiringo cya gatatu cibagire mugabo hamwe je ndavuga nikumbure kuba nawe nyene yarasibye ibyo bikorwa byabo bantu nibaza ko kumbure naho bari ko bafise uwo mutima cyangwa iyo shaka cyo kubivuga gutyo kubivugira ku maradio umuntu atari hari nibaza ko byari kuba bisuzuguje twizere yuko kumbure bafise ukuntu bazobimubwira mugabo je novuga nti baraterereye baretse bareretse iyo ntwaro ya Nkurunziza yuko mu bihe turimo amatora atoshoboka ko hari ibibazo bigomba kubanza kwigwa bigatorega umuti nabiciye ku mayange bimwe bimwe bisaba rero yuko ibyo bavuze byicarigwa hanyuma tukarabira hamwe ukuntu inyishu ziboneka noneho tukaja mu matora kandi birashoboka birashoboka kuko ahari shaka ninzira yo gushika aho ushaka iraboneka hoba rero ryo shaka rero ku ruhande rwa leta n'abandi bose ibibazo byoterega umuti kimwe cyo nuko icyo kiringo cya gatatu mu byukuri nimba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe bakunda Burundi koko nuko bokumviriza ibyo bamwe n'abandi bavuga abarundi barasavye bari inginga kandi n'uburenganzira bwabo n'umugabo mu rugo afise amafaranga atakavuga ati jewe urero ibihumbi bitanu mfise ngiranje ku buryo umushikaki mu kabare abana n'umugore bagakoma induru ati erega natwe inzara yatwisha ari umugabo atari umugabo gito ntiyorenga ko ngo agenda aje gusorora asiga abana bariko baraboroga asiga umugore akakoma induru n'icyo kiringo cya gatatu abarundi batayengeshanije kubwira Nkurunziza yuko atari cyo icyo kiringo abakuru b'ibihugu bagize ingendo bakaza ngaha intumwa zidasanzwe zikaza amashyirahamwe mpuzamakungu akaza abashikiranganji bagatumwa n'ibihugu byabo bakaza aho zari umunyamabanga mukuru wa Vietnam agira icyo abivuga ko nabo bantu bose nibo badafise ubwitonzi nibo badafise ubwenge gusumba abo batware bacu bumva yuko byanka byakunda bagwiza kugira ibindi biringo mu kirundi bavuze ngo kanani nabagabo ntiyimye mugabo kandi nibaza yuko bitararengerana kuko kuvuga uti ndabivuyemo ntibisaba yuko umara ukwezi ubyiyumvira ntibisaba yuko ubanza kuba ikiragi amasaha canke iki ubishatse kuneza ya jenovuga ni kuneza ya sende DFDD kuneza y'umukuru w'igihugu nibubahuke kuko guhusha birashoboka mu buzima bw'umuntu guhusha intumbero birashoboka mugabo kandi kwigarura ni bisanzwe bwo kwigarura bakavuga bati ibyikiringo cya gatatu turabivuyemo ati reka ko batufise aho gahenge ayo mahigwe yuko dushobora kunguruza amatora reka turondere undi tuzana n'undi mukandida kandi izera ko batomubura hanyuma abantu tujye mu matora mugabo ibibazo ni byinshi abantu nk'ubu ntase ni hari sini ubu gitwa kwa sagaye batatu ntawozi ko batubari na babiri uyu munsi ntishobora gufata ni uravye amategeko ukuntu ari ntishobora gufata ingingo n'ayo matora yumva yokorwa gute n'inzego zo kuyagararira zitariho ibyo bibazo byose rero byari byiza yuko tubyicarira tukabitorera umuti dufise mu mutwe yuko itariki 2026 z'ukwezi k'umunani tuba dufise umuprezida yatowe n'abanyagihugu mushasha amatora twoshaka kumvikana ku buryo mu kwezi kwindwi byatevye mu ntango z'ukwezi k'umunani amatora aka
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro uyu munsi muri kumwe nanjye Edirwema hano I Bujumbura mu Burundi muri iki gihe hakomeje imyigaragambyo cyane cyane hano mu mujyi wa Bujumbura abigaragambya bavuga ko binubira kandi ko batishimira ingufu z'ikirenga inzego z'umutekano zikoresha zirwanya abigaragambya kuri Wirinyamitwe ngo abakora bene ayo makosa bamwe bamaze gutabwa muri yombi
icambere cyoco umwese azokurikirana gatwe kiyo kuvyo yoba yarakoze bitameze neza hariho abapolisi bashika kuri batanu bamaze gufatwa bapfunzwe bateza gucigura urubanza kuvyo baba barakoze bitari ku murongo nundi wese yoba yarakoze ikintu kitameze neza yokurikirana no butungane nta numwe ari hejuru y'amategeko nabanyagihugu dufate nka bwa mbere dutangura kubahamagarira abantu mu ibarabara mu buryo butameze neza dufashe aba koze ibibi bidasanzwe mu mabarabara mu guturira imiduga mu guturira amazu mu guturira abantu mu kwica no kubuza abandi bantu kuja mu mirimo yabo ivyo byose nibaza ko ari ibintu ubu leta y'u Burundi itegerezwa gutorera inyishu zihuta mu minsi mike rero nibaza ko nk'ayo makartya mwamwe yatari nyabagendwa abantu biyugarana ko nk'ifuku ugasanga biragoye abo bose bagiye bigiye gutorerwa umuti kuko kukaba nk'ako n'ubumuravye abantu bari mu gisagara babayeho neza amashirahamwe y'abadandaji n'abiki bose buguruye abakozi ba leta n'abakozi twa bose basiye ku kazi nibaza rero yuko ubu naho hantu hahora imyirekano irimwo imigumuko hagiye kuba amahoro n'abanyagihugu batezurigwe ubutumwa bwa nyuma nubwo noha yaba makungu yaba bari mu karere yaba abanyamahanga canke abarundi bose muri kino gihe bose nibumve yuko amatora ari y'abarundi amatora agiye yiga abarundi n'u Burundi mu banye politique abatari ko bari yamamaza ibihe bizobarengana kuko amatora vyanka vyakunda ategereza kuba ndashobora gusiba ko rero amatora adashobora gusiba abantu rero nibitegure bayitegurire tuje amatora inzego zitore n'abanyagihugu ziboneke tushobora kwibakira igihugu cyacu abana nabo badutahure yuko muri demokarasi nivyo umwese afise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiwe mugabo kandi yuko igihugu cyacu gifise amategeko biteza kubahirizwa cyubahirizwe mu mategeko yacu no mu bwigenge bwacu kugira ngo gishobore gutunganiriza abene gihugu mu bice byose haba mu by'ubutunzi n'ibya politiki n'iby'imibano n'ibyo niyo niko kajambo ka nyuma bashikiriza
Shuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro dusangira ijambo cya none nahagihumurije kuri mikro hano I Bujumbura mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mugire ibihe byiza
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo